Imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaramukije nshuti mukunda radio ijwi rya Amerika ikaze mu biganiro byacu byo muri iki gitondo ni Fide Niyongabo abaramutse. Amakuru yo muri iki gitondo turahera ku yavugwa hirya no hino ku isi tuwateguriwe kandi tuyashikizwa na Aloyisi Bigirimana. Aloyisi micro ni yawe.
Mwaramutse Fideli tuyahere mu yavugwa muri Afrika. Leta ya Nigeri yaratangaje cyo ku munsi wa mbere ko abantu barenga ijana bishwe mu gitero gikekwa kuba cyarakozwe n'intagondwa ziyitirira idini rya Kiisilamu ku munsi w'Imana. Umuvugizi wa leta Zakaria Abdurahmane yavuze ko ijana 37 biciwe mu mihana iri hafi y'urubibe Nigeri ihana na Mali. Yaciye atangaza ikigandaro cy'iminsi 3 kuva kuri uyu munsi wa kabiri kandi avuga ko leta igiye gukomeza umutekano muri ako karere no kurondera ndetse no kurengutsa imbere y'ubutungane abazokwagirwa n'ubwo bwicanyi. Umuriro w'inkazi wadutse mu kambi impunzi z'abarohinja mu bumanuko bwa Bangladesh ejo ku munsi wa mbere wasanganguye amazu ibihumbi kandi wica abantu batari bake. Ibyashikirijwe n'abategetsi hamwe n'abavyiboneye. Mohamed Shamsude Duza, icegera cy'umutegetsi wa leta jejwe ibibazo by'impunzi, yavuze ko abategetsi bariko baragerageza guhwamika uyo muriro. Impunzi z'abaruhinja muri izo nkambi zavuze ko amazu menshi yahiye gushika ku mushinge kandi n'abantu batari bake barafa. Ariko baba abategetsi canke HCR nta watangaje igitigiri nyezina cy'abafuye. Icyateye uwo muriro ntikiramenyekana. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisata cy'impunzi n'abimukira barafashe ingendo berekeza mu bihugu bya Mexique na Guatemala ejo ku munsi wa mbere. Bagiye kuganira n'amareta y'ibyo bihugu kugira baronderere hamwe umuti w'ingene bohagarika amasinzi y'abimukira amaze iminsi avogera urubibe rwa Amerika. Ambasaderi Roberta Jacobson ajejwe kugenzura ibikorwa vyo ku rubibe rwo mu manuko bushira uburengero yarungitswe muri Mexique, mu gihe Juan Gonzalez umuyobozi mukuru ajejwe akarere ko mu burengero bwa Amerika yagiye muri Guatemala. Mu mezi abiri amaze ku butegetsi, Perezida Joe Biden ahanganye n'ibigwi vy'abimukira bava mu bihugu vyo muri Amerika yo hagati bagana Amerika baciye ku rubibe rwo mu manuko. Igihe yashika ku butegetsi, Perezida Biden yaciye ahagarika ibikorwa byo kubaka uruzitiro wahoze ari Perezida Donald Trump yaharaniye mu bihe by'imyiyamamazo. Perezida Biden yavuze ko we yifuza gufata abo bimukira nk'abantu buntu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishyirahamwe rya Buraya hamwe n'Ubwongereza barafatiye ibihano abategetsi batandukanye b'Ubushinwa babagiriza guhonyanga uburenganzira bwa kiremwamuntu ku nkehwa z'Abayisilamu bo mu bwoko bw'aba Uyghur baba mu ntara ya Xinjiang mu Bushinwa. Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe ikigega bwavuze ejo ku munsi wa mbere ko bwahanye abategetsi babiri b'Ubushinwa aribo Wang Jungzeng yahoze ari icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'abakominista mu Bushinwa mu ntara ya Xinjiang hamwe na Cheng Mingguo umuyobozi w'ikigo cy'umutekano w'abanyagihugu muri iyo ntara nyene. Ubushinwa bwaciye butangaza ibihano byabwo ku bantu 10 hamwe n'amashyirahamwe 4 buvuga ko bakwirakwije ibinyoma no gutanga amakuru atari yo. Abo bwahanye barimwo 3 bo mu nama nshingamateka ya Buraya. Arabia Saudite yarashikirije umugambi wayo wo guhagarika intambara muri Yemen, ariko abaroberi b'abahuti basa nuko batawemeye bavuga ko tagishasha babona kandi atavyinshi birimwo. Ariko abahuti bagenzura hafi bice 70% by'ubutaka ntibabishimye. Umuvugizi wabo Mohamed Abdul Salam yavuze ko umugambi wose w'amahoro utemera ko Yemen yatewe n'abanyamahanga kandi udahanagura ibihano bafatiwe ataco uzoshikako.
Urakoze Aloyisi Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi. juti zacu mukurikirana ibiganiro byacu mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi 25.31 n'41 mu Rwanda tuvugira kuri FM 104.3 ya Radio Ijwi rya Amerika. Mu Burundi amazu arenga 370 y'abanyagihugu amashengero ataramenyekana igitigiri n'amashure byarasenyutse kubera imvura nyinshi ivanze n'umuyaga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Ese umuntu waka indarura yaka utayifise naho ucuraba nyene imvura itarikiragwa ukabora ryaba muri cyo gihangara nyene ukabona ko bwoca nta kindi.
Uyo ni umunyagihugu yasenyewe n'imvura mu gisagara cha Bujumbura. Mu gihugu cha Tanzania ibirori byo gushingura niteka wahoze ari umukuru w'igihugu John Pombe Magufuli byatanguye ejo kuwa mbere. Abategetsi batandukanye bagiye kumusezera no kumusengera. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyatangurire mu gihugu cha Tanzania ibirori byo gushingura niteka wahoze ari umukuru w'igihugu John Pombe Magufuli byatanguye ejo kuwa mbere. Abategetsi batandukanye bagiye kumusezera no kumusengera. Uburundi bwaserukiwe n'icegera c'umukuru w'igihugu, Rwanda ruserukirwa n'umushikiranganje wa mbere. Inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru mumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika ari Kigali mu Rwanda.
Urugendo rwo gusezera bwa nyuma Jean Pombe Magufuli yahoze atwara igihugu cya Tanzania rwatanguye kuri uyu wa mbere ruzomara iminsi itanu. Inkuka y'imisa yasomewe i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'ubutunzi mu isengero rya Katolika Saint Pierre aho yakunda gusengera niyo yatanguriye indinganizo yose yo kumusezera.
Tumwombea mtumishi wako hayati Rais John Joseph Pombe Magufuli.
Ibirori bikomeye byabereye i Dodoma ku mugwa mukuru wa politike aho ikiziga cajanywe inyuma y'imisa kugira ngo abanyacubahiro batari bake bamwunamire. Utwara umuryango w'ubumwe bwa Afrika, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi niwe yatanguriye bagenzi we mu gushikiriza ijambo ryo gusezera Magufuli.
Loin de n'affecter que le peuple tanzanien dans son exclusivité.
Yibukije ko atababaye Tanzania gusa ahubwo ko ari Afrika yose iri mu kigandaro. Ati tuzokwama twibukira kuri Magufuli ubutwari bwiwe kugwanira neza ya bose no guteza imbere ubutunzi bwa Afrika no kugwanya igiturire. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko wiyemeje gushigikira perezida mushasha yashizweho Samia Suluhu Hassan kubandanya semo Magufuli asize.
Ningependa hapo hapo kuchukua nafasi hii kama mwenyekiti wa Afrika Mashariki.
Uhuru Kenyatta, perezida wa Kenya, ari nawe asanzwe twara umuryango wa Afrika y'ubuseruko ufise icicaro muri Tanzania, ati turi hagufi yawe tuzogushigikira kugira ngo ibikorwa Magufuli asize bitere imbere akarere kacu ntigasubira inyuma. Twiteho akazi abatanzania nabo bagushigikire.
Abatanzania wako nyuma yako.
Muri iyo migigwa Uburundi bwaserukiwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazumbanza.
Nous sommes en douleur extrême. Nous partageons cette souffrance car
Bazumbanza yashikirije ko Uburundi bubabaye kandi bugandariye Magufuli. Ati twebwe yatubereye imboneza umuhanuzi impanuzi wa jambo umwizigigwa. Ati natwe turabuze kandi twifatanije umubabaro n'abatanzania bose.
Makamu wa rais wa jamhuri ya Burundi Prosper Bazumbanza murakoze cyane.
Kanatsinda ico gihugu ni nkora mutima ku Burundi. Nico cakira ibiganiro vyavuyemo amasezerano y'Arusha yahagaritse intambara mu mwaka w'2023 inyuma y'imyaka 10 y'intambara n'indiane za politike. Igihugu cy'u Rwanda naco caserukiwe n'umushikiranganje wa mbere Edouard Ngirente.
On behalf of His Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda.
Ijambo ryiwe ati mu izina rya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda turabujije igihugu n'umuryango wabuze. Ati akarere karabuze intwari n'umutware yabona kure. Twebwe turamuzi kuko twarakoranye ibitari bike mu karere ariko kandi yarateje imbere imigenderanire hagati ya Tanzania n'u Rwanda kandi tuzokwama tumwibuka.
Mukuru wa Jamhuri ya Rwanda Dr. Eduardo Ngirente murakoze cyane.
Mu gushimira abagiye gufata mu mugongo icyo gihugu perezida Samia Suluhu Hassan yatangaje ko agiye kugera ikirenge mu cuwo asubiriye Magufuli.
Alisimama kama Mtanzania kwanza na kuweka maslahi ya taifa mbele.
Ati yabaye umukuru w'igihugu atwarira bose ataravye ubwoko amadini n'intara. Atejewe mwumva mvuga ndabisubiyemo ndu mukenyezi ari ku mukuru w'igihugu ashoboye turi kumwe byose birashoboka muzomfate mu mugongo kugira ngo igyoragi turikomeze wigira amahoro mfura ya Tanzania na Afrika.
Pumzika kwa amani mwana mwema wa Afrika.
Uwo muhango witabwe kandi n'abakuru b'ibihugu nka Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Afrika y'Epfo, amazinga ya Komoro na Namibia. Ivyo bihugu bisangiye na Tanzania umujyango w'ibihugu bigize umujyango w'amajepfo ya Afrika vyiyemeje gushigikira umukuru w'igihugu mushasha Perezida Samia Suluhu Hassan. Abatavuga rumwe na leta ya Tanzania nabo batangaje ko bazoshigikira uwo mukenyezi atwara Tanzania. Gusa Tundu Lissu yaserukiye umugambwe Chadema ahanganye na Magufuli mu matora iruka mu mwaka uheze yatangaje ku rubuga rwa Twitter kw'indongozi nshasha zo kwitandukanya n'umurongo wa Magufuli wo kuburabuza abatavuga rumwe nawe zikihutira kugarukana icuka ciza muri politike. Inyuma y'ibisagara vya Dar es Salaam na Dodoma ikiziga canya kwigendera Jean Pombo Magufuli kizojanwa muri Zanzibar izinga yegame igihugu cha Tanzania hanyuma zojanwe imwanza imbere yo kuja gushinguranwa iteka mu karere ka Chato intara ya Geita aho asanzwe avuka. Jean Pombo Magufuli yitavye Imana ku munsi wa gatatu heze afise imyaka 60 numwe. Leta yatangaje ko yazize ingwara y'umutima. Pierre Clavier n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kwa dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Mu Burundi amazu arenga 370 y'abanyagihugu amashengero ataramenyekana igitigiri n'amashure byarasenyutse kubera imvura nyinshi ivanze n'umuyaga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'igihugu mu ijoro no muhingamo byo ku munsi w'Imana. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya.
Umuyaga wari mwishi gose naho wari mu nzu barumva ko inzu igomba ikugwe aha bose barayihanze bose arayihanze hariya haruguru hose harasambutse iyo hakurya hose harasambutse abantu benshi barayihanze.
Ubu ni umukenyezi wo muri karitsiye ya Mutangaso yizeye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe muharaye hakubiswa cyane n'imvura ivanze n'umuyaga aratubwira ko iyi mvura yaje n'uyu mugabo wakora akazi kukumwa kahagaze kubera aho yakorera hasambutse. Asaba leta kugarukira cyane cyane ku miryango ifite abana bato bato.
Abantu bafite nk'abana ubu ntibafite icyo baryamikaho abana. Hari nk'abana benshi. Natsanga nk'ubu ni banyina yarafise nk'utuntu yadebereza ko nga benshi batunzwe no kuyunganya mu tuntu duto duto. Nk'abana benshi nk'ubu barayo batarasaho baryama. Kubera ibintu byanyagiwe hari uba yiryamira ku karago urumva akarago kamaze kujyamo amazi. Umwana ntabakino saryama.
Muri zone ya Kanyosha mu manuka bwa Bujumbura irimo amazu arenga 150 n'amashengero 5 n'ishuri rimwe byasidutse. Abahatuye bibaza kwitunganya wari ibijya imivo n'imiserege bitwara amazi biri mu byunyura ibintu
byari bikomeye mu magana wabaye mwinshi nta kundi kukorera abaguzi bw'abuzi bwase mu batwoca dukora gute kumenya ko byogenda icyo mudufasha ahubwo gatura ubuzi buca buhagarara icyo buhagarara kwe ya guhindara umuntu Bujumbura biragoye rekarekare ubwo uragwanuka gwana bigakomera nyine ikintu twasaba nuko ni uko leta yo kidufasha kubera ubundi bwo tubona umengo ni ikibazo
bisanzwe turiko turahanga mu kanyosha igituma inzi zigunda kubamagurika keshi hari higi usanga imiserege idakwiye ugasanga imiserege ica mu masite ari miserege mito mito kandi gatecamwe amazi menshi bigatuma n'inzu zaho zibomagurika uriko araraba kanyosha nzima siyo inzu zo kwa amazi rabomoka ego kuko n'ahandi imvura iragwa kandi ikagwaga ku bwishi bitumwa n'ivyo vy'imiserege bigatumwa kandi n'ibinombore baza barashiramo kandi ubona isi ya Bujumbura idakomeye musenyi
umugabo ari majeje ntwaro ku mutangazo bidasanga abanyagihugu bakwiye kujijuka
usanga leta yo arifite umugambi yo kuduhimiriza kugira ngo umuntu wese amazi yiwe ava ku nzu agerageze kuzaramenye agerageze kuzaraya kolekta agira karugari hama ajya muri puzare aguma ngaho hano ariko abende gihugu ntibazumva kumwe cyane ko bafite n'abaparasera atari kirenga mato mato agacabona kumenga gize puzare mu rupangiwe acabona kumenga iparasera yagiye kwimara ariko agacarekerera amazi agasendera namanuka aja ku wundi atera wundi atera wundi gushika
abamikoro make nabo nkuyu bavuga ko bwafutse umuntu wamwe
isi umuntu waka ndarura yaka utayifise naho uraba nyene imvura itari kiragwa ukabora ryaba muri cyo gihangara nyene ukabona ko bwoca nta kindi musanzwe ubufise uburyo hari umuntu yisanurira utafise uburyo nawe aca barabo twakingiriza amakabara baho bukebuke uko zosanga keshi bafise ibintu bakingiriza bafata ibishanga cyangwa amahema afise amahema ugasanga baye mu ihema sinzi ko mwamwayibonye namwe bw'ahantu babasidutse ku budafise uburyo kugira cyo yisanurira ego
igihe twateguriye inkuru y'ingingo zemejwe n'umushikiranganji ajeje intwaro yo hagati n'umutekano ari nabaraba ibijanye no gutabarana no gukinga ibiza n'isibe ntizari bwamenyekane kuko yabanje kuja mu bikorwa z'inama ya komite yo kurwanya ikiza cya COVID-19 asanzwe atwara mu gihugu imbere yo kuja kugendera uduce twaguyemo imvura y'umurengera ariko n'umushikiranganji wo gufatana mu nda hamwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura ariko umuntu wishize Jide Nije imbere y'umunyamahanga ntayegayezwa umushikiranganji bujejwe inyubako yakanguriye abanyagihugu gufasha leta mu kwijukira ibikorwa rusangi kuko amikoro yayo atoyishoboza guhangana yonyene n'ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe bituma imvura y'umurengera n'imiyaga n'isendanisha ry'amazi
nuko mu Burundi twamaze igihe ibikorwa bitugira isukurwa ry'ibiya n'ibindi byose bitaba ku buryo bwabuze ariko ubu gushika ubu bamenyesha yuko ubushikiranganji bwacu bukwanye n'ubundi bushikiranganji bwigihe cya leta ku buryo bukwiye ku buryo umukiringo cy'umwaka uza 2022 hazwaje uburyo bukwiye kuzatumwe dukurikana ibikorwa hakiri kare nk'uko byahora kera twateye sisiteme yo gukora ibikorwa rusange ubu ni ukuvuga yuko kare twagira turagira amaperedofe akaza amantrepise bigateba ubu dufashe umugambi yuko twebwe na bene gihugu ibyo dushoboye kwamaboko tukabikora kugira ngo dutabare hakiri kare
ibitigenye mfata k'ibanza byatanzwe n'umushikiranganji bujeje umutekano byerekana ko amazu 372 yari yabomotse ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe no mu ntara ya Bujumbura bihana urubibe mu mvura ivanze n'umuyaga yo kuri uyu w'Imana maze umwana w'umwigeme nawe akabaye hasize ubuzima eroje buri ka neza ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Tukiri mu Burundi abanyagihugu bamaze gupimwa ikiza cha COVID-19 kuva umuntu wa mbere abonetse haraheze umwaka barenga 200,000 leta itangaza ko muri abo abasanganye uwo mugera ni 2,618 192 bakiri ku miti nayo abapimwe bagasanganwa iyo ndwara hanyuma bakitaba imana ni 6 Inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo musomerwa na Desire yatunga Imana ari mu Rwanda.
Umushikiranganji Tade Ndikumana arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yamenyesheje ko kugwanya ico kiza hakiriho intambamye amenyesha ko hakira abantu batipimisha bikanashika bagapfira muhira.
Birababaje rero umuntu ashobe kwitaba Imana ari muhira atigeze aja kwipimisha. Ibitigiri dutanga n'umuntu aje akipimisha tukamenya ko gwaye yandi umugera wa coronavirus tukamuvura ariko bikagorana akitaba Imana uyu rero batashije kujya kwipimisha kandi atamahera ariha bica bitugora cyo bituma twavuze yuko tumaze kubona ko hari abantu bitwa ko twize baguma muhira bakaza batevye ugasanga biragoranye.
Avuga ko abantu bize bari bakwiye kubera karurira abandi, asaba ko kwivura abantu bigira indahiro.
Ahanini rero twebwe icyo dusaba abantu bize na cyane cyane. Turamaze kubona ahantu henshi ari amasona, abantu bamaze kurenza imyaka 55 usanga ariko bariyubikira, ibyo yabikabira, akabwira ati niyubikiriye irakira. Twe tubasaba yuko mu byubahiro byabo boja kwipimisha kujya bene igihugu basanzwe bagira, basanze batagwaye coronavirus bakaja kwiyubikira, iyo ari grippe isanzwe mikaratusi yo bafashe, mugabo basanze bagwaye coronavirus tukabaha umuti dusanzwe dutanga, kuko turamaze kubona yuko ukiza. Abantu nibareke kumva yuko kujya nyine n'icyubahiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi aguma bivuga. Coronavirus ni indwara ifata umukuru n'umuto. Rero nta kuntu leta yoshiraho uburyo kugufasha bene igihugu kugira bashobore kwipimisha hakiri kare, babonye ibimenyetso, hanyuma hagira ubupfira muhira atigeze yipimisha.
Ku kibazo kijyanye n'ibiturire mu bajejwe gutanga ibyemezo ko bapimwe, muganga Tade Ndikumana ntabihakana, amenyesha ko hari n'abamaze gufatwa. Arahumuriza rero abafata ingendo baba barondera izo mpapuro ko icyo kibazo bamaze kugitorera umuti.
Ubu rero tugiye kubyorosha kurusha, kuko ubu imigambi tugiye gushyiraho ni uko umuntu azofata indege tuzobishyira muri logiciel, ku buryo afise urugendo yandika izina ryiwe, umwidondoro wiwe muri telefone yiwe, bikaca byinjira muri logiciel, ku buryo acaronka randevu akagenda kwipimisha muri NSP azafise randevu, hanyuma certifika yiwe isohokera mu mashini ikamushikira muri email cyangwa ku telefone, akaca ashobora kuyerekana. Muramaze kubona iburaya ashitse hajya basoma yuko ari yave, agashobora kuyerekana yuko ayifise atarinze kuja kuyitora. Ibyo bizoca bifasha kugira ngo iyo myidongo yari ihari ihave.
Ku bijanye n'urukingo ruriko ruratangwa mu bihugu bitandukanye harimo n'ibibanyi by'u Burundi, umushikiranganji w'amagara y'abantu yamenyesheje ko u Burundi butanse urukingo ariko ko bwahisemwo kubangira kugira bazofata ingingo atantambamye zigihari mu bijanye n'urukingo. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1202444199931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Umunyarwanda aba mu gisagara cha Abu Dhabi muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu, Marcelin Mutuyimana, aherutse gusohora igitabo cy'amasanamu yise Declaration of Umoja, ubumwe bwa Afrika. Afise intumbero yo kumvikanisha ko akarere ka Afrika koba nk'igihugu kimwe. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika, Mutuyimana yavuganye na mugenzi wacu Tim Ishimwe, atangura mubaza ingene gucisha icyumviro ciwe mu gitabo gishushanije cyamujemwo.
Ibitabo bice mu mashusho ni ibitabo nakunze cyane gusoma, cyane cyane nkiri umwana mutoya, nkiri umuteenager no mu gukura. Ubwo nasomye byinshi, hari ibitabo bimenyerewe cyane bya za Tintin, abana benshi barabikunda, ariko njyewe numvaga nshaka ibitabo bivuga cyane cyane kuri Afurika. Nkiri umwana mutoya, papa yakunda kunzanira ibitabo byitwa Kwaku, byaga birimo inkuru z'Abanyafurika by'abana by'amashusho, byari bitabo byiza cyane. Ubwo ariko mu gukunda ibyo bitabo bishushanyije byitwa Bande Destine, ubwo nagiye ngeraho nkabona n'ibitabo by'abantu bakuru, atari bitabo bya bindi by'abana gusa, ahubwo hari za Bande Destine, ubona ziba zirimo stories ziri realistic, izo stories bigeraho bakanazishira muri za movies zigasohoka mu mafilimi. Hari nk'umugabo w'umubirigi witwa Jean Van Ham yagiye asohora za bande dessinée ziryoshye cyane, ku buryo mbese atari abatari nk'iz'abana, ari stories z'abantu adulte. Ubwo nanjye byageze aho igitekerezo kinzamo, kubera yuko nasanzwe mfite umutwaro wo kubona Afurika izamuka, cyane cyane yuko nanyuze mu bihugu byinshi bya Afurika, narabitembeye ndabireba, noneho ngera muri Amerika, nsura Buraya, nsura Aziya, noneho buriye nkabona Afurika twe turi inyuma mu bintu byinshi, nkabona mbese meze nkaho nta hope. Noneho ndavuga nti kwandika igitabo nk'iki kivuga uburyo Afurika ishobora kuba imwe ikaba great, ikaba igakomera, ikamera nk'ibindi bihugu bikomeye, ikaba first world continent.
Ku gace gato cyane k'igitabo nabonye, hari aho wowe ubwawe wibaza niba umoja ishoboka cyangwa se idashoboka. Kuba wibaza gutyo ntabwo biguca intege ubwawe uvuga uti wenda ibintu ndimo ntabwo bizashoboka?
Ya, mu by'ukuri mbere yuko nasubiza, reka mvuge umoja bisobanura unity, bisobanura ubumwe mu giswahili. So igitabo nakise umoja ni seri y'ibitabo byinshi, ariko icya mbere natangiyeho umoja. Rero navuga ko ibihugu bya Afurika bihuriye hamwe bigakora federation umoja, cyangwa umoja federation. Ariko nkuko nagiye mbyimagina, nabonaga hari senariyo yuko hari abantu bamwe na bamwe batakwifuza ko ibyo bintu biba. Abo bantu rero nabashyize mu nzego ebyiri, hari abanyafurika b'ubwabo bari mu gihugu, abanyafurika wenda bari mu bihugu birimo corruption, babasha bafite
corruption. Ubwo ni ruswa
cyangwa gucunga ubutunzi bw'igihugu nabi, cyangwa nk'abari muri position, bari mu myanya y'ubutegetsi, bari mu myanya za privilege. Hari ukuntu bumva yuko shanjoma iramutse ibaye batakaza ayo mahirwe bari bafite. Abo rero numva yuko bayishobora kuba bamwe mu mbogamizi zo gutuma Afurika itera imbere. Noneho waba mu rwego rwa kabiri ni abanyamahanga bampatse ibihugu basanzwe bakorana n'ubundi nabo twakwita elite bobi wacu muri Afurika, bakorana mu gushyira hamwe mu buryo bituma bibagirira inyungu bombi, ariko ugasanga umuturage wo hasi, ugasanga igihugu ubwacyo ntabwo kibashe kudevelopa, cyangwa kikidevelopa mu buryo bufasha nyine abo bantu, ariko wa muturage wo hasi akaba atabasha kubona imbuto y'iyo development. Mu gitabo rero nanditse hari intambara ituma, nubwo iki gihugu cyari cyavutse umoja federation, hari intambara igomba kurwanywa kugira ngo iyo umoja ikomeze ibeho.
None aho ngaho uvuga ko ibihugu bimwe bibamo ruswa, ibindi bikaba bikigendera mu kwaha kwa bamanze ibihugu, wumva umugambi wawe wo gutuma umoja federation ibaho uzagerwaho gute?
Mu by'ukuri iyo urebye usanga abanyafurika bose, hafi ya bose, bifuza iyo unity. Cyane nk'abanyafurika wenda nkatwe twabaye mu bihugu byacu tukiri batoya, tukajya mu mahanga, tukabona amahanga uko ameze, tukabona ukuntu bateye imbere, tukabona ukuntu bakora. Nabwo muri Amerika imyaka hafi 14 imizenguruka yose mbona za leta zaho uko zimeze, mbona ukuntu bakora i Burayi naho nahagenze inshuro nyinshi, mva mu gihugu njya mu kindi, ubona ukuntu bateye imbere. Noneho hari kuwagira iwacu muri Afurika ugasanga turacyari inyuma mu bintu byinshi, no mu myumvire yacu no mu kiso. Ariko wareba nko mu rubyiruko samo, ugasanga urubyiruko rufite icyo nakwita aspiration, rufite inyota yuko twajya hamwe, ufite inyota yuko twagira ibintu dukora tube hamwe, reka natwe twiteze imbere. Igitabo rero numva cyaba nyine nka inspiration yo kumvisha abantu ko ibintu birashoboka, yo kumvisha abayobaje n'urwo rubyiruko ko ibintu bishoboka. Nta nubwo abayobaje cyangwa urubyiruko gusa, ahubwo ni n'abakuru ukumva yuko bakeneye kudufasha muri hunger and thirst, muri inyota dufite yo kugira ngo twishyire hamwe, kugira ngo twiteze imbere.
None igitabo cyawe kiboneka gute?
Ubu ngubu igitabo ushobora kukibona kuri amazone.com, ukiye kuri amazone.com ukandikamo izina ryanjye Marcelin Mutuyimana umoja, igitabo gihita kibona. Ushobora kukibona ari ebook kuri Kindle, ukaba wagisoma kuri your electronic device. Ushobora kucyoderinga kikaza ari hard copy.
Urakoze cyane Marcelin kuri kino kiganiro tugiranye.
Radio ya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Juti banywanyi naha aya makuru y'akakanya garukiye. Mwakoze kugumana natwe. Kugira umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe.